Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi genekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi muri 2017 muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe indongo ibiganiro by'uno mwanya
babishyize mu minwe y'abikorera utwabo natwige twogira ingorane kubera uwoca usanga uburaro umengano bw'abantu bafise amahera
nayo dusanzwe dutanga ubu hariho benshi ananira ahubwo binashoboka leta yoshyiramo n'ubundi buryo ku buryo butugabana.
Aba ni bamwe mu bana biga amashuri y'indaro mu ntara ya Murambya hagati mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ari nka hamwe leta ya Burundi yoshira mu minwe y'abikorera utwabo amashuri afise uburaro nk'uko bitegekanijwe mu itegeko riheruka gusigwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu byokora hanini ku mwana wa Nyarucari. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataha abanyagihugu muri Congo basaba ku ikambi ya Rusenda yo kugwagwa impamvu muraza kuyumva. Ariko imbere y'ibyo byose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko kuri uno wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko irahimbaza ukwikukira kwayo umunsi wagizwe uwo guhimbazwa mu gihugu cyose kuva mu mwaka w'1941. Uwo mugigwa wo guhimbaza umunsi wo kwikukira watanguye mu kinjana cya 18 itariki ya kabiri z'ukwezi kw'indwi n'inama nshingamateka ku mugabane wa Amerika yemeza umunsi wo kwikukira. Inyuma y'iminsi ibiri abaserukira intara 13 zari mu bugerwa baratoye ibwirizwa rigenga ukwikukira kuri uno wa kabiri rero hano muri Amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi baraza kuba bari mu birori byo kurorera imicanwa iza kurabaganira mu kirere mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi ukomeye mu buzima bw'igihugu. Mumenya ko muri kahise ka Leta Zunze za Amerika batatu mu bahoze bayoboye Amerika bitavye Imana ku itariki ya kane z'ukwezi kw'indwi muri bo murantunga harimo nka John Adams perezida agira kabiri wa Amerika hakabamo rero na perezida yanditse rwandiko rugenga ukwikukira havuye abana umukuru w'igihugu cya Amerika agira gatatu hamwe na James Monroe umukuru w'igihugu cya Amerika wa gatanu. Abategetsi mu gihugu cya Nigeria batangaje ko abagwanyi bikekwa ko ari abo mu hari wa Boko Haram bishe abantu 9 bongera abanyuruza abandi batari bake mu gitero cyabaye mu manuko bw'igisagara cya Ngalewa. Abategetsi bavuga ko abantu baje bitwaje ibigwanisho bari ku mafarasi bagiye batwaye abantu bari hagati ya 30 na 40 bagize ahanini n'abakenyezi hamwe n'abana. Ico gitero cabaye ku munsi w'Imana abagwanyi bavuga ko abo banyuruje batazore kugwa bagenzi babo bari mu gasho batarekuwe. Ico gisagara kiri hafi y'icitwa Difa ahadi habereye ikindi gitero ku munsi wa gatanu naco nyene kikaba cari citiriwe umuhari wa Boko Haram. Tubutse ko muhari Boko Haram watanguye ibitero vyawo mu buraruko bushira ubuseruko muri 2019 mu nyuma huhava ukwiragira igihugu cyose cya Niger. Abanyagihugu bashika ku 20,000 baramaze gusiga ubuzima muri ibyo bitero nayo abaharugwa mu miliyoni 2 bakaba barataye izabo. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yatangaje ko yiyemeje kuzokubahiriza ivyo yasezeraniye mu gihe cy'iyamamazo mu ntumbero yo kuzana hinduka ridasanzwe muri ico gihugu. Ivyo Perezida Macron yabitangaje imbere y'inama nshingamateka kuri uno wa mbere. Ingingo ya mbere yiyemeje guhindura ijanye no gukura igihugu mu bihe bidasanzwe cinjiyemo kuva muri 2015. Asezerana kandi gushiraho ingingo zijanye n'umutekano kugira ngo hatuze ibitero vy'abiyahuzi n'ibikorwa vy'iterabwoba. Perezida Emmanuel Macron yavuze kandi ko leta arongoye izogerageza uburyo bwose ikinga kugira ngo ntihagire ikindi gitero kiba. Yatangaje ko ari vyangombwa ko haba kubahiriza ubwigenge bwa buri muntu mu gihe abajeje umutekano bazoba bariko barashinga amategeko ajanye n'umutekano. Njuti wa kunzi vijuki ya Amerika mliko mlatukumwa kure FM 94 ni vichu chenda na FM 95 ni vichu vivili Mwurundi. Kwa rimu Republikana ni la Demokrasia Kongo Mugwanda. Mukatwumvira kuri FM 104.3 mushobora kandi kumviga ino byacu muciye ku rugagwa internet ya cyari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ijwi rya Amerika tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ubushikiranganje bw'indero bonako ubushikiranganje bw'indero mu Burundi bonako abikorera utwabo bazokemura ikibazo cy'uburaro ku banyeshuri baziga bataha mu mihana iwabo ni umugambi wo gutunganya gushasha amashuri y'uburaro mu Burundi utegekanya kuzogabanya amashuri washigwa mu ngiro mu rukurikirane rw'inkuru turiko turabatunganiza kuri ico kibazo uno munsi tubabwira ica abavyeyi abana na leta bagona kwishigwa mu minwe yabikorera utwabo uwo mugambi umunyamakuru wacu Diane Ndonse abitugire kumuriri
Kungorane zijanye no kutazoshobora kuronka uburaro mu mashuri yisumbuye ku banyeshure ubushikiranganje bw'indero nta mpungenge bufise ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya gushasha uburaro ryo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze rirekurira umuntu wese na cyane cyane amashengero yifuza gushinga umutahe mu kubaka uburaro ku mashure umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko byo kunganira ubwo bushikiranganje
leta yaruguruye kandi ababishoboye ari nk'abavyeyi bagiye hamwe mushira hamwe canke ari kamashengero canke abandi bari bose babishubuye barashobora kubaka hafi y'amashuri bakubaka uburaro bumvikanye n'abavyeyi bakakira abo bana nabyo nyene ibyo twobikenguruka kandi ritegeko rirabirekura kugira ngo aho bigoye abana bashobore kuronka uburaro hafi
ariko rero bamwe mu banyeshure bafise amakenga ko batazoronka amafaranga yo kuriha muri ubwo buraro bw'abikorera utwabo bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika kuri rise muramvya basaba ko leta yobandanya ibashigikira ahubwo ikarusha uko yahora
babishize mu minwe y'abikorera utwabo natwe igihe twogira ingorane kubera uwoca usanga uburaro umengano bw'abantu bafise amahera kubaca bw'abana b'abatunzi nkavuga ko amaprive ubura yiga abana b'abategetsi
na dusanzwe dutanga ubu hariho beshananira ahubwo binashoboka leta yoshyiramo n'ubundi buryo ku buryo botugabanya
hariho nabeshi muri twebwe ugasanga kumbura uri kufashwa na mukuru wawe cyangwa mutoyi wawe bica bivuna cyane nkubu nahora ndi hanki 10,000 aca ngenda nkamubwira ati batwongereye ko bibiri kandi si umuvyeyi wanje deja turavukana nawe nyene ntibiheza ngo bimworohere cyane
eka nababyeyi babona ko abana babo byo bagora kwiga amashure kugera muri kaminuza ku bwa mikoro make basanganywe byongeye basanzwe baba mu mitumba aho umunyeshure atokoroherwa kwiga ataha muhira aba ni bamwe mu bavyeyi baba ku mutumba Nyarucamo wo muri komine Bukeye bavuga ko abana babo byo bagora ko basubira kwiga mu gereta yokuraho uburaro gose
mu minwe yabikorewe twabo ishure cyari hagarara ku buryo burebure burenze kubwo leta yahuri ifasha abanyeshure n'ubwifasha guterera abavyeyi cyane abone ko abana benshi batozura kwiga abantu tubarenga hamwe ka karere ka Nyarucamo nabakene nibo shaka kurira umwana ngo yige amara amashure yirihiri ishure cyangwa hari yiko n'abavyeyi
Kumuri kaminuza urazi ko bamwe biga basaba indaro bakirihira bakongera bakiriha n'amafaranga y'imfungugo ubugende rwose amafaranga utangira umunyeshuri yiga kugira muri kaminuza heza amashuri muri prive
muri rusangi abavyeyi babirimizi basanzwe bikora ku matongo canke ku bitungwa kugira ngo bashobore kwigisha abana ariko rero bamwe bavuga ko amatongo yaze batoronka ayo bagurisha nayo basigarana ibintu bikunyurwa nuko nayo bafise atacimbuka ngo batume bikora ku mwimbu aha kandi abavyeyi baracibwa intege mu kwikokorera umwana kubijanye n'ishure mugihe aheza ntaronke akazi nkuko uyu muvyeyi abivuga
numva maze kubona umwana yo kwigukazura rya gatongo ikomureze uvungura ko gatangura kuri igiterambere ry'umwana tusangana nyatirambere rya mwana atagira kwa murondera
aheje ishure ntiyo ca gusubiza amahera agasaba kagura andi matongo
ibintu by'abanyeshuri umva naho yigubura ateko turabi no mu gihugu wacu abize ni beshi yabicaye baguma gora abavyeyi batugora kugira umuronke risabune ho nyine umva yahora ari umunyeshuri nizangora maze kuguma ubona umwana aje gukukumba ngaha mu hagafata isukame n'abavyeyi yarize kumba ngo yaheje Ibyo bidutera ingwane umva nkubwiye nti amashuri yaraheze nta mashuri mbona nka satumariye twebwe ababyeyi nta na gitoye yumva umwana adateye imbere yize uri umubyeyi nawe urumva utumenga n'ubundi twakoreye ubusa
hagati aha tumenyeshe ko leta isanzwe ishigikira abanyeshuri bantaho nikora haba mu kubaronsa uburaro co kimwe n'amafaranga y'ishure ariko uko itegeko riringaniza gushasha uburaro rivuga nuko bantaho nikora bazorabwa n'amakomine bavukamwo. Iruhande yaba harabasanzwe bagendana ubumuga bwo kumubiri kwiga bataha mu mitumba bitokorohera. Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero abandanya avuga ko iyo ndinganizo nshasha itabasize inyuma.
Umunyeshuri agendana ubumuga bibonetse yuko akwije amanota bashobora kumuha ikibanza mu buraro, byo birategekanije n'amategeko. Cyo nyine abantu nikora amategeko asanzwe ariho nuko bamenywa n'amakomine bavukamo. Amakomine arabandika gacha kitunganya ku buryo bafasha abo bana babo.
Tumenyeshe ko muri iri tunganywa rishasha ry'uburaro, uburaro bwitirirwa leta buzosigara ku mashuri y'akarorero gusa, abandi bakiga bataha. Ayo nayo yatanguranye n'umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ari wo wubu uri kurarangira, akabagera kuri atandatu mu gihugu cyose. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Aha nyine ingorane zo kwiga ku mashuri ya makomine ziguma ari nyinshi ku banyeshuri, ni mu gihe ayo mashuri asanzwe adafise ibisata byose, ivyo bigatera ibibazo abanyeshuri nk'uko muzovyumva mu kiganiro iwanyu mu ntara c'umunsi wejo. Naina biciye ku masonga nkitangura, bamwe mu bakongomani baba mu icungararo y'ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo bafatikanije na bamwe mu bakongomani baba hanze y'igihugu baherutse kwandika urwandiko bita petition mu rurimi rw'Igifaransa basaba ko iyo kambi ya Rusenda yimurirwa ahandi. Igituma muracumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Nyuma y'imyaka igera kuri ibiri nk'abyo mu Rusenda yubatswe muri lokalite ya Rusenda Rurinda Bamate ho muri groupe y'abarara noro na basimu nyakanoro ndetse na basimu kumanoro ho muri secteur ya Tanganyika territoire y'Fizi ntara Kivu ya Majepfo. Itsinda ry'abakongomani baba hanze y'iki gihugu rizwi ku izina rya Mbondo Africa yandikiye vice ministre w'intebe akaba na ministre w'umutekano n'ibiro myiza abaturage bamusaba yuko nk'abyo mu Rusenda yakwimurirwa mu birometero 150 dore ko aho yubatse iri mu birometero biri munsi ya tanu n'ikiyaga cya Tanganyika, ikiyaga gihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Impamvu iri tsinda rishira imbere ni impungenge z'abaturage benshi bo muri teritwari ya Fizi bavuga yuko umutekano muke wagiye ugaragara kuva inkambi yo mu Rusenda yubakiwe. Emmanuel Nkirampeba, perezida w'inkambi yo mu Rusenda, aragaruka mu bikubiye muri iyi baruwa muri aya magambo:
petition twabonye yanditswe n'abantu bo muri Sud Kivu baba bari hanze y'igihugu, twabonye ari ibintu bashatse kwibutsa biri mu mategeko yuko inkambi yacu iri hafi y'imipaka, bikatubwira ibintu byabaye hano ku nkambi nyinshi zabaye ziri muri Kongo cyangwa se mu Burundi zari hafi y'imipaka zagiye zironka ibibazo zihuye n'abantu baba bavuye muri ico gihugu cyangwa indi migu yose igwana ikaba yo yaje kubatera. Natwe rero bakarakabona ko bivanye n'abandi bantu bahora baza gutembera ngaha, kandi bavuga ko bo barabarundi bo barungitswe na leta y'u Burundi, bakavuga ko hashobora kuba ikibazo impunzi ziri ngaha zishobora guhura nazo kubera turi hafi y'umupaka. Noneho bo bereka leta, bereka umushikiranganzi yuko byari byiza yuko inkambi itoba iri hafi y'umupaka. Bo ubwabo barerekanye neza yuko inkambi yoja kure y'umupaka, barerekana yuko uko amategeko avuga yuko inkambi ibwiriza kuba inyuma canke se ku birometero birenga 150.
Perezida w'inkambi yo mu Rusenda akomeza avuga yuko iki kibazo cyo kwegera umupaka bagiye bakibwira bamwe mu bayobozi base ndetse n'inzego za leta ya Kongo.
Twaragiye tubicisha ku buryo bw'amakete n'umuyobozi w'inkambi yahora yarabivuze ko yuko turi hafi inkambi twari dukwiye kwegezwa kure y'igihugu twavuyemo, ariko nabo baragerageje kutwereka ko no ngaha tangorane zihari turinzwe tugize gute mugabo wirabye ivuye ku Tanganyika kuko tubona ariho ari frontier turi hafi cyane y'icyo gihugu. Turabisaba mugabo batwereka ko bazoturindira umutekano igihe cyose tuzoba turi ngaha mu nkambi.
Washatse kumenya uburyo impunzi z'abarundi zibona iyi baruwa mu gihe yaba iramutse ishyizwe mu bikorwa iyi nkambi ikimurirwa ahandi, maze tuganira na zimwe muri zo.
Twebwe bishobora tugenzereza bo tuyimura bagatwara ahandi hantu ubuzima tukahandanya bwa bundi nyene baduha yabo yacu tukapakira uko nyene twebwe ngaha twara twaranguriza izo ndagara twarabanye neza n'abakongomani. Ubisanzwe ikibazo kiriho ni uko barakwegereye u Burundi
ahikini tuko hahombe rani hiyo tuko agena kuruuzi tukaronga zomboga zaba na bagya bikadufa tukaronga na mahera bila shika nitu poke na gasabune tukagula gasabune ichini shoki nituwabona tuwa gizene tuwa tuwa hombe tuwa tuwa harima tuwa huma zekuba ni mirima yudu soro mamu nyumbati
aliku harinizi ni muziza barundi zivuga yuko ibaru waida kuile gusuzugu kwa kube ilizi mpamfu
mazekudu turubugo wasa gaseshkua muri pila mazekubo nikeza yuko hara banu baba iburundi bafita ni imigendera nire ili hagu fichane na guvernere maibu jumbura bakazi bakinja muri nkambi bitugutse yuko tugabugwa na Tanganyika bakongera bagasubira byoraga bikabiri turubwa kuko tabatuzi by'ukuri ko babazanywe n'amahoro
tumenyeshe yuko muri ibaruwa itsinda rya Mbundo Africa gibutsa ingaruka byagiye bitera kubaka inkambi z'impunzi hafi y'ibihugu zivamo aha bakaba batanga ingero z'inkambi z'abanyarwanda zatewe igoma ndetse n'inkambi y'abakongomani yatewe mu Gatumba mu mwaka wa 2004 Redasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
Kijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nk'uko bisanzwe misi yose ya kabiri nicabanyedini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano no musi rero ikiganiro iwanyu mu ntara cakwitiye gato mu ntara ya Gitega kugira ngo tuyage n'abanyedini bo ngaho igitege ico bagona ko masengero yubakwa mu mihana itandukanye duhe micro mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro abanza twakirire abatumire bari kumwe igitega
Ego Diane nini nahazwe nkuko muhejeje kubishikiriza turi hano mu ntara ya Gitega tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umujyango w'abayislam hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije Sheikh Said
Mahoro cyane
ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu Hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije neza pastor.
Mwaramutse.
Uno munsi tukaba tugira tuganire kubijanye no kubaka amasengero hafi y'inzu zibamwo abantu nko mu makartier eka mbere no mu mitumba itandukanye iri mu gihugu dufatiye mbere akarurero ka mu ntara ya Gitega aho mu bibanza bitari bike hibonekezamwo amashengero menshi n'imisigiti iri mu makomune atandukanye agize ino ntara bamwe baridoga ko harabavuza rwamo mu gusenga bakabuza amahoro abandi bakabona yuko rimwe na rimwe hari agateka kabo kabagahunyanzwe rero turi hano muri studio kugira tuganire kuri ico kibazo n'aba bakozi b'Imana reka mpere kuri Pasteur Jérôme murongoye ishengero Assemblies of God mutubwire kubijanye n'ibibanza by'amashengero mufise hano mu ntara ya Gitega namwe murabona yuko ushobora kuba bigora abantu baba hafi y'ishengero ryanyu
ego hari gihe ushobora gusanga abantu iyo bari ko barasenga cyangwa bari ko bararirimba ugasanga barashobora kugora abantu baba bahegereye ariko rimwe na rimwe kenshi na kenshi mu mashengero barashobora no kuraba ukuntu bashobora gusenga cyangwa bagahimbaza bitarengeje urugero kugira ngo ntishobora ku tere ingorane ababa babegereye hari gushaka gusanga turi cyangwa dukorera cyangwa abandi bari cyangwa bakorera ahantu hegereye imihana ariko niyumvira yuko ndukwiga kubana neza nabo bantu baba bariko barasenga bariko barahimbaza kuko iminsi yose abantu bashobora kubana ngo bakore ibisa ngo bakore ibintu byumvikana bumva kumwe ariko niyumvira yuko rimwe na rimwe no koresha ikintu bita tolerance no kuvuga ngo kwihangana ku kintu kibo kiko kiraba kuko ntibasenga umuntu wose ngo asenge basenge ijoro ryose
Cher Mosi mwebwe ama imisigiti turayibona mu ma quartier atandukanye ngaha mu gisagara cha Gitega mbe mwebwe hajya muri ko murahamagara abayisilamu banyu ngo baje gusenga ntibona ko rimwe rimwe harimo kurengera abantu mudasangiye kwizera iyo muri ko muravugira murajya ama micro hejuru bashaka kutavyakira neza kuko rimwe na rimwe usanga harimo ijwi rirenga cyane mubivuga kwite
twebwe ubwa mbere mu masengesho dutegerezwa guhamagara kuko tuba tuko turahamagara abantu kugira ngo banyarukire ma misigiti iwacu kugira ngo bitabe ako kamo burya rero twebwe tuba tubatumye ko kuko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibagira hanyuma ico kuvuga yuko hariho abo babatsitazwa n'iryo hamagara sindavyiyumvira cyane cyane ko ari ibintu
bidafata iminota ngira ngo ibiri canke numwe ngira ngo ntubushika rero rimwe na rimwe abantu kutihanganira ikintu biva ngira ngo mukutamenya canke mukutabamenyera ico kintu ari gishasha kuri we naye handi ni kintu gisanzwe gose kandi twebwe mu bisanzwe igihe duhamagara habari ku murango ego ahandi naho duhamagara ho ba mu bucagucagu mu bisanzwe ababa bazinduka ku mirimo bamwe baba bamaze kuzinduka ngira ngo nuko iwacu tukijyama cyane n'ahandi 11 nko mu bindi bisagara mu bindi bihugu biteye imbere abantu bamaze kujya ku kivi ayo n'amasaha abantu baba bariko baraja ku kivi kuri ubwo rero ni byo sahambo numengo bamwe bohava bidogera muga mu bisanzwe si ikintu kivuga ngo gifata iminota myinshi kandi ahanini abantu benshi baba bamaze kujya ku kivi cyane bariko barikazanura ngo baje ku kivi
mukiri ngaho onye cher mosi haraka rorero kahagufi dushobora guca tubaha kaho muri quartier musinzira hari umusigiti wanyu ubu unye twa turavugana ababa muri iyo quartier basavye yuko mutosubira kuza murahamagara abayisilamu gusenga hajya mu bucagucagu mbere bana nasavye yuko nigiye cisa himwe y'ijoro naho nyene mutohamagara abakristo banyu ibyo ntimubona yuko kwa kwihanganira mwariko muravuga kutari ko kuraboneka ubwami muvyakira gute
ubwa mbere hoho twebwe nkabe mera idini ya Islam ikintu cya mbere twigishwa no kwihangana burya nkuko bama bavuga bati umuhindi mushasha utera amabavu canke kugira ngo umuntu azomenyere birafata igihe yego birashobora kumvikana kuko muri kamere ka muntu ikintu iyo ari gishasha kuri we ahanini umuntu ntashoka cyakira rero birashobora kumvikana nk'abantu batari bamenyereye n'ibintu ndavyizeye bizomara umwanya muto cyane kandi noneho basanzwe bahamagara mugabo ngira ngo ni ijwi n'iryo ritasohoka cyane mwana handi n'ubundi barahamagara kuko twe nasengesho ryo bari baye mu gihe tutoba twahamagaye
pastor amashengero menshi y'abaporoti eka mbere n'abakatolika hariho ibintu bagira by'ibikorane bitandukanye bamwe mbere bakagira n'amakesha mwijoro mbega nk'ayo masengesho aba mwijoro abantu baryamye nta kintu cyo kubona yuko harimo ukutubahiriza amasaha nyene umuntu yoraba agasenga kugira ntibihave byakigwa nabindi nabandi
urazi yuko n'uwo dukurikira Yesu hari igihe akesha akararasenga ijoro ryose birafise icyo bifasha kandi birafise igituma ariko cyane cyane nibaza yuko abantu bamwe barashobora kwibaza bati kubera iki abantu basenga bagakesha no mu ijoro kubera iki abantu basenga mu masaha tarayo ibikorwa abantu basanzwe bakora ndiko niyumvira yuko kandi sinyumvira gusa n'ukuri nibaza ko igikenewe si uko abantu bohagarika gusenga mu masengesho mu ijoro kuko ni igikorwa kivugwa muri Bibiliya igikuru ni ukumenya abo bantu basenga senga basenga gute bashirijwe hejuru cyangwa barishira hasi kenshi na kenshi rero niyumvira yuko gusenga byiza no gusenga abantu bakamenya ko hari abantu bakikuja aho hantu bakeneye kuruhuka ndivyo ndabishyigikira yuko abantu bagerageza kugabanya urabona ko abantu barashobora gusenga mu ijoro bagasenga bavuza ingoma muri ico gihe baba ariko barabuza amahoro abandi bagasenga bashirijwe hejuru ariko kandi abantu bashobora gusenga naho bari benshi bagasenga bashirijwe hasi kandi igikorwa basabwa gukora bakagikora.
Cher mosi kujya kuno muduzijwe cyane muri ko murahamagara mu ma micro biraboneka ko tubibona cyane mu makartie canke mu bibanza biba birimo abantu benshi uvuga yuko bajya abanyagihugu bo hasi bo bari kubera badasingene babivuga kugira babagaragaze yuko batabishimye ariko bituma tubona imisigiti ari igwiriye cyane aha ndavuga nka makartie abonekamo abantu bifise si kenshi tubonamo imisigiti ubwo sukubera bobo ubari gutinyana bivanye uburongozi bwa bamwe nabandi ariko gituma tutabona imisigiti muri ayo makarita
burya rero ikintu no uvuga nuko ni haba hamwe iyo misigiti itahari birafise imvo iyo byavuye ngira ngo kuva mu gikoloni hariho ukuntu ngira ngo nk'idini ya Islam yavuga ukuntu abafaransa nibo bavuga bati la perception est culturelle no kuvuga yuko uko umuntu abona ikintu bivana nuko yakuze nuko yamenyereye kuri ubwo twebwe duhamagaye umuntu ashobora gucumenga racumvise ko kimubaye mugabo yumvise nk'inkengeri ntana yumve yuko yavuze kubera iki kuko ari cyo yamenyereye abona ari gisanzwe atanabona yuko cyo bakimugaye mugabo icyo kindi kubera kiba ari gishasha kuri we kigasa gitumumengo yumva kumengo cyo bakimutsitaje
uti rero abavuga yuko rijya jwirirenga cyane harimo gushikuza kuri bo
ahubwo mbega je no babaza bamwe bamwe nk'ubu ukiretse ngira ngo nk'isaha 11 naho nyine uko habara gacerere kanini naye handi nk'ubu sita saa cyenda
abana baba baryamyeshe
ikabana na hari wacu abana bararyama none bose sa abana koko batavyuka cyangwa oya niyumvire kwa kundi harimo akantu ko gushikuza kandi ikintu kitamara iminota irenga ibiri sinumva yuko cyo ari ikintu cyo tuma abantu bagira impungenge zirengeje
ijya sa moya ijoro cyangwa sa cyenda ijoro yoyo ho mubona gute ntabane nijoro abantu baryama
sa moya ijoro ngira ngo abantu nta ikintu kitamara n'umunota umwe Samuel Ijuru abo bantu ntiba bararyama ibyo byose eka nubwo yaryama nta siniyumvira yuko cyo muvuza kuryama ngo nuko ngo bahamagaye
kamwe saa 9
je niyumvira ko ahanini ari kwihangana kuko bujya je niyumvira yuko atari ikintu cyo habaye umutima gushyira imbere umutima wo kwihanganira abandi no kwihanganirana niyumvira ko atari ikintu cyo tuma bamwe nabandi bagira impungenge zirenze
mbe none pastori ibi bikorwa byo gusengesha ntako ni bikorwa byokogwa amasaha tawe bitera ingorane mukabikorera ko kugira ntihagire imyidogo kuri bamwe nabandi
yegome amasaha dusanzwe dusenga twebwe dusenga ku murango dusenga kuva saa 3 gushika saa 6:00
aha ndiko ndavuga kubijanye n'amakesha ahanini ajya bamwijoro
ajya bamwijoro ni mvira yuko bigoye kuyaheba kubera ni bibiliya rero amakesha abantu kuyakora ahubwo twokwiga tuti mbega twokora amakesha gute bitabujije amahoro abandi
ivyo birashoboka gapasi
ivyo birashoboka gose
mubigenza gute
mu kubikora no gusenga bakisije ijwi rigufi ntibavuze ingoma ntibashira ijwi hejuru cyane ni mvira ko ijwi cyo kindi cyo fasha kugira ngo abantu benshi bashobore kutagogwa nayo masengesho ko iyo uri kurasenga ukabugoya abandi nacyo ni ntambugisha uburimwo kindi ndacyaka binovuga ni imvira yuko nkuko bariko bavuga kenshi iyo umuntu ikintu atakimenyereye cyangwa atagikunda iyo kivuzwe kimucumita mu mutwe kimucumita ku mutima rero kenshi na kenshi rero hajya benshi bavuga bati birangora kandi birananani biragorana no kuvuga iki ntabagomba kumva ajya masengesho ariko aravugwa sankiri rya zina ririko riravugwa muri ajya amasengesho kukubera rimugora rero nico gituma nimvira ngo sabantu benshi babagogwa no gusenga ariko abantu benshi bafise ingorane kuko badacaka kumva ayo masengesho kukubera bagora
murakoze pasteur cher mosi ikibazo nica kindi nyene nta kuntu mwebwe ivyo bikogwa mwubikora amasaha atawe bitera ingorane
uriya twebwe none urumva bisanzwe bizwi amasaha y'amasengesho arazwi kuri twebwe hari isengesho yo mu gatondo hari ya kumutaga saa 6 hari ya saa 9 hari ya 12 ni ya saa 1 n'igice je ndazi nko mu ntara ya Bujumbura nka buriya je nahora numva eka n'ahandi hose hari abantu bamwe bavyuka abaja kuri mu muceri baja hehe ngo twumvikane yuko tuzohurira ngaha tugiye ngo twumvise wa kibaru wa mbere bivuga yuko urya muntu ahubwo afise akamaro ababwira yibutsa bamwe nabandi ati burya harakeye rero zinduka muje ku kivi abona batari abayisilamu hari abantu benshi cyane bafata programme ngira ko atamasaha baba bafise nibindi bavuga bati wa kibaru wa mbere tuca tugenda ivyo byenda navyiwumva kandi naravyibonera nk'abantu baja gukora arukuri imimikeri muri za kinyankonge cyanke baja hirya muri za nyarumanga n'ahandi yego abantu bato bato nta numwe biratsitaza sinzi abandi rero urumva ngira ngo sinzi biragoye kumva mugabo ni kwa kundi ko kuta ikintu kiba ari gishasha ngira ngo kuri bo kuko hariho nk'andi nk'aho iwacu wahuvuga hakujya hari isengero kandi nta numwe yigeze agitwarira kandi bahora bagira ayo makesha bakavuza ibitari n'ibikitwe nta bitari tuvuza nta ni kujya guhamagara bitamara iminota 2 mugabo urumva bivanye nuko kwa kubona ibintu ya perception ucumenga uti iki kintu ya hajya rero biba bifise izindi mvungira ngo naye handi hoho nta kintu cy'iminota 2 cyo tuma umuntu ati yahangana kandi none ha abantu bato bato bose nta numwe ndumva bitatatse
ego hore kanshi mire abatumire bacu kuri kino gice ca mbere tuzoheza dushishikare igice ca kabiri aho tuzokumva ico abajejwe intwaro nabo babi vuga ko kuko iki nikibazo gikomeye kiraba abo mu ntwaro aho nabo bazoheza bakaduha umuco wingene babona ibijanye no kwihanganiranira na cane cane mu bijanye no kubahiriza umwe wese ukwizera kwiwe.
Harakoze Raisari Liani na mahoro na batumire bari kumwe igitega muzo sibere ikiganiro cha kabiri kuri ico kibazo nyene ku munsi wa kabiri nkaho twatanguriye. Ningaha ncuti bakunzi turangirije ikiganiro wanyu mu ntara Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze cyane Diane na Hazwe tuzosubira ejo nkaho twahereye.